imyaka ni rarumanye kuri 2018 ruheshi mu mwaka 2024 Barise Ndayishimiye aramutswa igihugu cy'u Burundi akaba yashitse ku butegetsi nyuma y'amatora abatari bake bavuze ko yaranzwemo utunenge twinshi haba mu batavuga rumwe na leta cyo kimwe nabo mu mugambwe wiwe CNDD-FDD aho hari n'abiyemerera ko intsinzi yari iya Gatongwasa n'ibyo biba biri mu byatumye Barise Ndayishimiye asa nk'aho atigeze agira ubutegetsi bwuzuye muri ino myaka ine ihetse nk'umukuru w'igihugu imyaka ine yarugiye gusubiza inyuma ibisata nka byose by'igihugu ku rugero runini no munsi abarundi bakaba bamufata nk'umukuru w'igihugu mubi igihugu kitari bwagire aho biboneka nk'inyinshi kuri izo ngorane ataziriho muri kino gihe abanyagihugu nabo bagasa n'abamaze kwakira ayo magorwa izo ngorane zose nizo zatumye ibimenyeshamakuru radiyo Publika Chrétienne ijwi ry'abanyagihugu radiyo Inzamba agateka kawe hamwe n'imbonesha Prevenance bitunganya amakuru y'urunani kugira mushikirizwe na jewe Emmanuel Ningeko twadikanije na Bonfise Niyongere musange ikaze
mu gutangura ano makuru y'urunani ry'ibimenyeshamakuru nk'uko mubyumvise reka tuyahere ku ijambo ry'intangamarara dusomerwa na Josiane Muzaneza.
Ikintu kimwe abarundi bashobora gushimira Evariste Ndayishimiye ni uko ubwiwe nyine yagiye arashyira ahabona ibitari bike n'uko yagiye kenshi yaga amasigara cyicaro kanatsinze amajambo meza yashikirije akiba umukuru w'igihugu nta n'umwe yakanze kuko bose bari bakeneye ko yashyira mu ngiro mu gihe umugambi wiwe wo kwidoga no kuburuga yabonye ko atawushika. Uno munsi umukenyuri yatoye nuwo kwigamba no gushinyagurira abarundi ko ari umugabo atunze kurusha abandi no kuba yatumye abarundi batera imbere bidasanzwe kandi ko bibereye mu munezero batari bwigire babona kuva Burundi buremwa. Uwivugiye mu minsi iheze ko Varisto Ndayishimiye batumuhora kutabona y'abarundi bagowe ahubwo ko avuga ibisiga bwenge ntiyabeshe namba niko tumukuru w'igihugu afite ubwenge bukwiye yo kubaho kuvuga ko ari gitangaza mu gihe igihugu kigoye kivumvu niba atagihambye ibintu byose byarahagaze nk'uko umengo n'igihe cyarahagaze burundu. Duhere mu by'ubutunzi kuva yemereye ko agiye guhangana n'ikibazo cy'ubukene bw'igitoro ahubwo icyo kibazo cyarakomeye mbere kibakaranda mu gihugu cyose abantu bose barabitse imiduga kuko atanyima y'igitoro baronka kiretse yiwe niyo abamwegereye nta modoka z'abigenga cyangwa izunguruza abantu muri rusange zikiboneka mu ibarabara abarundi bose aho bari bariyakiriye bahitamo kugenda n'amaguru cyangwa guhera ingendo bigumira muhira aho bigeze ubu n'ibifungurwa bya nkenerwa ntibigishika ku masoko ibisaka by'indembe kwa muganga ntibigikora kubera imoteri zifasha gutanga umuyaga nkuba atagitoro zigira ahanitswe nibagira ko na za rusi haba nihazahagaze amahingurira akoresha igitoro yaruga yayandarago yaguye ivyo byose byatumye ibiciro biduga ku rugero rw'umurengera ku buryo ari abarundi bake bagishobora kujya rimwe ku munsi akamara amazi. Ndayishimiye aheruka gushikiriza ko umwimbu wabaye umusesekara ariko tuzi ko ifumbire yabuze nta n'ikimubuza kujajura ngo abarundi nta mafaranga y'agaciro bakeneye mu gihe tuzi ko ibura ryayo ariyo ntandaro y'ubukene butagira izina igihugu kirimwo bigasongerwa n'igiturire n'inyuruzwa ry'amatungo ya leta mu by'umutekano ho n'amayobera ubwicanyi be n'inyuruza byabaye ingendo y'ubutegetsi nayo nk'uko womenga abasanzwe bitaba imana ntibakwiye. Ndayishimiye ntiyigengesereye gushora kuri songo y'abana b'u Burundi mu kubashora mu ntambara muri Congo aho bicwa ku bwinshi abandi bagafatwa mu kubashinyaguriza. Ndayishimiye avuga ko nabo bose bafashwe atabazi mu bijyanye na politike abatavuga rumwe n'ubutegetsi barakubaguye birengeje kwisonga hari umugambwe CNL wapfungiwe ukongera ukicirwa abanywanyi ubu mbere bakaba baheruka no guhindura indongozi yawo agatongwasa ubu intwaro y'umugambo umwe yatsimbatajwe ikaba yugururira imiryango Ndayishimiye yo gutsinda amatora yose yimirije atahiganwa yakoze kuri rino genekerezo rya 18 Evariste Ndayishimiye araje kwihereza kadiva yatacamira atibuka indiriza abantu yataye mu mvuto bazira gusa ubutungane bugendera mu kwaha kwiwe muri abo hari abarangije umunyororo baciriwe abahawe imbabazi z'umukuru w'igihugu abafungiwe bya politike abamenyeshamakuru nka Florian Irangabiye na Sandra Muhoza tutibagiye umufasoni Emilienne Sibomana mugenzi Evariste Ndayishimiye nawo dondagura amababi yishe yaranze intwaro yawe ngo yaheze ariko ngira byo kuryohera turangije intangamarara tutavuze igisata cy'indero cyapfapfanye abakozi ba leta bahembwa impica n'ikize n'abandi bose tutadondaguye mugabo ko wahisemo kugira umunezero wawe amarushwa y'abarundi n'u Burundi reka tukwifurize umunsi mukuru mwiza.
Inyuma y'imyaka ine umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi igisata cya politike cyaciye gisubira inyuma nk'ibirenge imigambwe itavuga rumwe na leta yaraburabujwe akaroroka hafi akaba ari umugambwe CNL wa Gatongwasa wasambuwe n'ubutegetsi tudasize inyuma abanywanyi b'uwo mugambwe bishwe abandi baranyuzwa reka iyi nkuru tuyibaze Josephine Jones Nkundimana
kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashitse ku butegetsi ibintu byateye biyangara mu bijyanye na politiki haciye igihe gito gusa afashe ubutegetsi Sentare ya karere ya Afrika y'Ubuseruko yaraciye urubanza rwari rwashinzwe muri iyo sentare rujanye n'ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza ari nacyo cabaye inkwezi y'amarere iyo sentare ikaba yari yamenyesheje ko ico kiringo giciye kubiri n'amategeko abarundi bari bizeye ko umukuru w'igihugu ashira mu ngiro ibyashikirijwe n'iyo sentare ariko we yavuze ko ivyo bijanye n'ico kiringo byarangiye mbere ko bitanamuraba imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ntiyoroherejwe amanama y'imigambwe yarabujijwe gukorana aha twovuga cyane cyane nk'umugambwe senere wanyuwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu gutunganya katari gakamanama harimo n'amakoraniro kaminuza y'uwo mugambwe byarangiye usambuwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye ntivyagarukiye aho abanwanyi b'uwo mugambwe baranyurujwe abatishwe nabo barafungwa bazira ko bashigikiye umukuru w'umugambwe agatongwasa kuri iyo ntwaro ya Evariste Ndayishimiye haribonekeje amajambo yo kubiba urwanko n'amacakubiri byagiye birashikirizwa n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD ku isonga hakaza umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe Reveriano Ndikuriyo ivyo bikaba byarangiye mu nyigisho zatanzwe hirya no hino mu gihugu kugwaruka rw'imbonera kure kubiswa iby'inkona tutibagiye no mu mashuri amwamwe ari mu gihugu uno munsi ku butegetsi bwa Ndayishimiye biragoye gutandukanya umugambwe CNDD-FDD na leta kuko barongoye umugambwe ari bo basa n'abafata ingingo zose mu kibanza cya leta
Josephine Jones Nkundimana ubutunzi bw'igihugu ntibwasigaye inyuma nabwo nyene bwarasubiye inyuma ku rugero ruteye ubwoba muri iyi myaka iniheze Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi nk'akarorero mu mwaka w'2020 idolari rimwe ry'Abanyamerika ryavunjwa ku mahera angana n'2,800 mu gihe uno munsi rigeze kuyarenga 600,000 ku bakora umwuga wo kuvunja amafaranga bigenga bivuga ko ryaduze ku bishije 14 n'uduce 29 ku ijana nayo ku biciro byo kuvunja mu ibanki nkuru y'igihugu BRB idolari rimwe ry'Abanyamerika ryavunjwa ku mafaranga 1,946 y'amarundi mu mwaka w'2020 mu gihe uno munsi rivunjwa ku 2,882 ibyatumye ibidandazwa byinjira mu gihugu biva hanze byaciye bitangura kubura nka byose na cyane cyane igitoro ibyo ni ibyo na Elvis niyo mwongera
muri iyi myaka inamaze ku butegetsi politiki ya Evariste Ndayishimiye ijyanye no guteza imbere ubutunzi yaranzwe ahanini n'amajambo gusa adaherekejwe n'ibikorwa ni ikiringo cyaranzwe kandi n'ubukene bukabije bw'ibidandazwa bya nkenerwa na cyane cyane ibitoro isukari ibinyobwa bya Burundi ifumbire ibikoresho bikenerwa n'amahinguriro amazi n'umuyagankuba byari byidezo dufatiye ku cyegeranyo kitwahabona kuri wa 18 ruheshi 2024 n'ishyirahamwe ryishinze kurwanya igiturire n'isesaguke ry'amatungo ya leta ORICOM idolari rimwe ry'Abanyamerika ryavunjwa amafaranga y'amarundi angana n'2,800 mu mwaka w'2020 mu gihe uno munsi rivunjwa ayarenga 600,000 ku isoko ry'abavunjayi bisigura ko ryiyongereye agaciro ku rugero rw'ibice 114 n'ibice 29 ku ijana dufatiye ku giciro dolari rivunjwa ko mu ibanki nkuru y'igihugu mu mwaka w'2020 idolari rimwe ryavunjwa amarundi angana n'2,946 mu gihe uno munsi rivunjwa yangana n'2,882 bigaragaza ko hari itandukaniro rinini cyane hagati y'uburyo idolari rivunjwa mu ibanki nkuru y'igihugu BRB no ku isoko ry'abavunja amafaranga ibura ry'amafaranga y'agaciro rero ryatumye ubutunzi bw'igihugu n'abanyagihugu buhungabanaho n'ibicuruzwa biva hanze y'igihugu byagabanutse ku rugero ruteye ubwoba ibura ry'amafaranga y'agaciro rero ryunyuwe n'uko aho yahora ava bisa nk'aho hazibiwe aha tukavuga ifashanyo z'amakungu zigenewe ibikorwa by'iterambere zahagaze ibidandazwa bishorwa hanze y'igihugu bitakiboneka abanyamitahe bava hanze y'igihugu batakizera gushyira imitahe yabo mu Burundi abarundi baba hanze y'igihugu batakirangurira imirimo y'iterambere mu gihugu cy'amavukiro hamwe rero n'ingenzi zitagihurumbira u Burundi ku bijyanye n'ibishorerwa hanze y'igihugu icyegeranyo cy'ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya ibiharuro ISTEBU cerekana ko mu gice cya gatatu cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe cyaranzwe n'igabanuka rikabije ry'ibishorerwa hanze y'igihugu ugereranije n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ibiharuro byerekana ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ibyashorwa hanze mu gice cya gatatu cy'uwo mwaka byangana n'imiliyaridi mirongo ine n'indwi n'ibice indwi z'amarundi, mu gihe muri icyo gice nyine cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yangana n'imiliyaridi ijana na mirongo ine na zibiri n'ibice bine. Mu gice cya kabiri naho cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ibyashorewe hanze y'igihugu byagabanutse ku rugero rwa mirongo itandatu na gatandatu n'ibice bitanu kwijana ugereranije n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Amafaranga yavuye mu bishorerwa hanze y'igihugu akaba yangana n'imiliyaridi amajana ane na mirongo icyenda na zitatu n'ibice bibiri z'amarundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, mu gihe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe yagabanutse akajya ku miliyaridi amajana atatu na mirongo ibiri na zitanu n'ibice bitanu muri icyo gice nyene cya kabiri cy'umwaka, bivuga ko yagabanutse ku rugero rwa mirongo itanu ku ijana. Iryo gabanuka ry'amafaranga y'ibishorerwa hanze y'igihugu ryaturutse ahanini ku igabanuka ry'inzahabu zishorerwa mu makungu, ikawa, itabi n'ibindi. Ariko icyabyunyuye ahanini ingingo yafashwe na leta yo guhagarika gushorera inzahabu hanze y'igihugu byibonekeje kuva mu gice cya kane cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Hagati aho igihugu cyatangiye kugira ingorane zikomeye zo kuronka amafaranga y'agaciro bitumwe n'uko abashoramari mvamakungu batasubiye kuzana imitahe yabo mu gihugu biturutse ku ntwaro mbi irangwamo igiturire, amahinguriro atagikora neza ku kubura ibyo akoresha bigurirwa hanze, hamwe n'umuyagankuba udakwiye, hamwe n'imfashanyo z'amakungu zahagaze bitumwe n'uko zikoreshwa nabi. Ibyo byose bikaba byatumye ibikorwa by'iterambere bica bigoyagoya.
Elvis niyo mwungere, urakoze. Nidogo ko hari ubusuma buciye mu kurya ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta niyo yagumye igaruka mu majambo yagiye ashikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, rimwe na rimwe akidogera abari bakwiye kumufasha ko ataco bakoze ngo babucuze. Ino nkuru tuyibaza Petero Gahungu.
Je mbwira Obere aritunganya kubuza ko amahera yinjira mu
iyo myidogo niyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatanguranye ubutegetsi bwiwe. Yari imvugo itamenyerewe gukoreshwa n'abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD FDD. Abatari bake bari biteze ko hagiye kuba impinduka zikomeye. Evariste Ndayishimiye yaranatangaje n'ingingo nshasha igiye gufatirwa abiba amafaranga ya leta.
Umuntu azofatwa yivye amahera ya leta ateza kubaza kuyazana ho kare, yavuga ngo nzoyiba bace bamfunga imyaka itanu nzoca ndayarya mvuyeyo. Nico cyo batatinya kwiba. Mugabo ndakubwira nti imbere y'uko uje imbere y'ubucamanza banzu yazana tubaza kugurisha inzu yawe tusubiza mu kiraro cya leta ry'amahera, hanyuma kubera wivye uco uje imbere y'ubucamanza rero.
Uko iminsi yahera niko umukuru w'igihugu yabandanya yidoga ariko atanga ingingo zigaragara afata zo gutuza ba kaboko. Hari naho yakoresha imvugo isa niyerekana ko abasuma basigaye basumbya inguvu leta.
Je ndabona yuko hariho mafya, novuga hariho akagwi k'abantu biyemeje yuko atahera na rimwe ryo kwinjira mu kiraro cya leta ryabitora
ryabirirunde. Evariste Ndayishimiye yaranagiye aracishamwo agakoresha imvugo isa niyo gutwenza ariko yidogera abakozi bo mu ishyirahamwe rya leta Onatel abagiriza ko bariko bararitembagaza.
Ndobe twari twabahaye igikombe cyo kuza gutezera Onatel kuko byarananiye batahe kubera kumwe
mu gihe ubukene bwagumye bwiyongera mu gihugu. Iba nk'isi yose yagirije leta y'u Burundi ko idakoresha n'igice cy'amafaranga iyo banki iba yageneye igihugu. Umushikiranganji w'ikigega cya leta Odas Niyonzima yamenyesheje ko ivyo biva ku bushobozi buke bw'abantu leta ishinga gushira mu ngiro iyo migambi.
Nk'uko ibindi bihugu byose bironka uburyo bw'amafaranga buvuye mu banki y'isi yose, hariho urugero usanga ivyo bihugu bikoresha kw'ayo mafaranga. Usanga rero hano iwacu mu Burundi urugero dukoresha ayo mafaranga ari rutoyi cyane. Hari imvo ziva hano mu gihugu iwacu, imvo zijyanye n'ukuntu abakozi bajejeje ibikorwa usanga ku mbure bakwega ibirenge cyangwa bafise ubushobozi n'ubuhinga buke. Intambamyi bitera ni uko nk'ubu turiko turasaba ngo badufate umugongo mu yindi migambi, baca babyitwaza bakajya bati n'amafaranga tubaha muyakoresha buke buke
nk'akarorero mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 ibanki y'isi yose yari yageneye guha Burundi amafaranga imiliyoni 188 z'amadolari y'Abanyamerika Burundi bwashoboye gukoresha imiliyoni 59 gusa no kuvuga ibice 30%.
Eka tugushimire nawe Petero Gahungu mu gisata cy'agateka kazi na muntu naho nyene kabandanije gahungabana mu Burundi kuba Ibarutse ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi. Ubutungane nabwo bukoreshwa mu bijyanye no guhohotera abakekwa kutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ukunyuruza abantu, ugufungira abantu busa, nibyo bikoregwa abanyagihugu. Ubutungane burorera aho gukurikirana abakora ibyo byaha ngo bahanwe hisunzwe amategeko. Abategetsi bo berekana ko byose byera de, ariko amashyirahamwe amwamwe akaba adasiba kwerekana ko hari amabi menshi akogwa mu gihugu, cyane cyane mbere nk'ingaruka zabyo akaba ari biherutse gushikira umurwi w'igihugu urero gatera kazi na muntu CNDH ugakugwa mu kibanza A ugasubizwa inyuma mu mugwi B. Reka iyi nkuru tuyibaze Jean-Marie Ndabashimiye.
Kuva Evariste Ndayishimiye ashikiye ubutegetsi umwaka w'ibihumbi 2020 Uburundi bwabandanije aho munsi Petero Nkurunziza yari yabugejeje mu bijanye no guhungabanya agateka kazi na muntu, kunyuruza abanyagihugu bakabugwa irengero, gufungira abantu busa, byagumye ari byo bibazo byibonekeza ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye. Kubwisekeza SOS Torture haheze umwaka umwe gusa Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi umwaka w'ibihumbi 2021, iryo shyirahamwe ryashikije ko hatowe ibiziga by'abantu bagiye baricwa barenga 560. Isekeza Ndondeza naryo rikaba ryerekanye inyuma y'ico kiringo cy'umwaka ko abantu bagera ku 60 banyurujwe bakabugwa irengero. Bamwe muri abo babuzwe irengero bakaba bafashwe n'inzego za gisirikare ku itegeko ry'uwahoze arongoye iperereza rya gisirikare Colonel Ernest Musaba n'abandi bari bafatikanije kurongora ico gisata. Ariko ibyo bikaba bitandukanye cyane n'ivyo Evariste Ndayishimiye yari yiyemeje akija ku butegetsi byo kubahiriza agateka kazi na muntu. Kuva ico gihe ubwo bugizi bwa nabi ntibwigeze buhagarara, n'ubu abantu baracanyuruzwa abandi bagafungwa ku kadenderezo. Ibyo bikaba bigaruka ku buzima bw'abanyororo mu mabohero atandukanye aho yuzuye kugeza kurenza ibice 300%, bituma abafungwa baba umurengera, bigatuma kandi babaho mu buzima bugoye butandukanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu. Kuva mu mpera z'umwaka w'2023 habaye ibitero ku birindiro bitandukanye by'abasirikare muri zone ya Gatumba no mu ntara ya Bubanza, nta matohoza yigeze akogwa kugira ngo hamenyekane abakoze iryo bara, uretse ko leta yihutiye kwagiriza igihugu kibanye cy'u Rwanda ko ari cyo cyafashije abateye. Ibyo leta y'u Rwanda yahakanye ikerekana ko atanyungu ifise yo guhungabanya umutekano w'igihugu kibanye. Muri ico gihe umuhariri dutabara ukaba waremanze ko ariwe wagize igitero muri zone ya Gatumba, ukanavuga yuko ingabo z'igisirikare cy'u Burundi zahasize ubuzima ku bwinshi. Mu minsi iheze naho habaye ibitero by'ibisasu mu gisagara cya Bujumbura byahitanye abanyagihugu, naho nyine haheze umwanya muto gusa leta y'u Burundi yihutiye kumenyesha igihugu cy'u Rwanda kibifisemo uruhara amatohoza ataranatangura. Ku bijyanye n'ubutungane, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakurikije uko byari bimeze ku ntwaro ya Petero Nkurunziza. Ubutungane bwagumye ari igikoresho cy'ubutegetsi kugira buhashuwe wese atavuga rumwe nabwo. Ugwaruka rw'imbonerakure rwaragirijwe kenshi gukora amaba atandukanye mu gutera ubwoba abanyagihugu, mu kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi, harimwo no gufata ku nguvu abakenyetsi. Ariko ibyo byose ntivyigeze bikorwa kw'amatohoza kugira abagirizwa icyaha bagihanigwe. Bamwe mu bacamanza n'inyamiramabi byabonetse ko bari mu bagizwe ibikoresho by'ubutegetsi mu gufungira ubusa abo bategetswe gufungwa n'ubutegetsi, abandi bakabacira ibihano bikomeye bitandukanye n'icyaha bagiritswe.
hano vyerekanwa mbere nifungwa ryo amenyesha makuru nabandi barundi sinzi bafunzwe bazira kazi kabo canke bazira ivyumviro vyabo.
Jean-Marie Ndabashinze arakenuye imyaka ine Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi yaranzwe kandi n'abasirikare b'u Burundi batagira uko bangana bishwe abandi barakomereka abandi nabo bagirwa imbohe mu gihe bari barungitswe mu gihugu cya Congo biciye ku binamategeko iharanira intwaro rusange kurwanya umuhari M23. Imiryango yabo n'ubu ikaba icyifumbereje itinya mbere no kubaza iyambo ry'ababo. Reka inkuru tuyibaze Edi Claude Nininahazwe.
Jose vyatanguye mu kwezi kwa Kigarama kumwa kuheze w'2023 igihe inteko zishiramwe ry'ibihugu vya Afrika yo mu buseruko EAC zari zihejeje ikiringo cazo aho muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Izo nteko zaciye zisubirizwa n'izindi nteko zishiramwe ry'ibihugu vya Afrika SADC, ari naho umukuru w'igihugu Ndayishimiye yacagiranira amasezerano na mugenzi we w'igihugu cha Congo Felix Antoine Tshisekedi amwemerera ko azomurungikira inteko ngo baganirize hamwe umuhari M23. Abatari bake niho bibaza igituma Ndayishimiye afashe iyo ngingo kandi igihugu cy'u Burundi kitari mu ishyirahamwe SADC niho bibaza ko yoba afite izindi mvo ziwe bwite mu kurungika ku nguvu abasirikare b'Abarundi muri Congo. Abatari bake mbere bakemeza ko ingingo yafashe iteye kubiri n'ibwirizwa shingiro kuko mu ngingo yaryo y'2056 bivugwa neza ko iyo ikibazo nk'icyo kibonetse umukuru w'igihugu abanza kugisha inama inzego zose biraba akanabimenyesha inama nshinga amateka na nkenguza amateka agasigura igituma iyo ngingo yofatwa ahabo basirikare bazorungikwa n'igihe bazomara mu ngwano barungitswemo. Ivyo navyo ngo ntivyigeze bibera ku gihe. Ivyo byose ariko ntivyabujije ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye arungika abo basirikare mu gihugu cha Congo gufatanya n'ingabo z'ico gihugu hamwe n'abagwanyi b'umuhari FDLR wagirizwa kuba warakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Muri izo ngwano mu gihugu cha Congo abasirikare b'Abarundi batagira uko bangana, intwazangabo, ibisongerezi n'abasirikare bato bato barishwe barakomereka abandi barafatwa mpiri. Abavyeyi babuza babo n'ubu baracifumbereje amarira aracari yose kuko batashoboye kubabona ngo bafubane ababo n'iteka. Abafise ababo bakomeretse n'abagizwe imbohe nabo bavuga ko atana makuru y'ababo bafise. Abatari bake babanye politike baba abo mu mashirahamwe yigenga dahani ivyicaro vya politike barateye ivyatsi akatari gake iyo ngingo yo kurungika abasirikare b'u Burundi muri Congo kuko iriko itera marira n'amaganya mu miryango ariko biba iby'ubusa.
Edi Claude Nininahazwe. Igisata c'indero muri ino myaka niheze cagiye kirinjirirwa na politike bigezaho abana basigaye basiba ibibazo kubera ingendo z'abakuru b'umugambo uri ku butegetsi. Ibyo bikaba biri mu mwihwezo w'umuhari w'ibikorwa nkundagihugu Mape Burundi Buhire kubwa Libera ntibashira kandi avugira umuhari Mape Burundi Buhire. Ibyo bitera ingaruka mbi nyinshi kuri icyo gisata, zimwe muri zo zikabitituka ry'ubumenyi. Libera ntibashira kandi akavuga ko bigezaho abana batakimenya gusoma no gutahura cyane cyane Igifaransa aho n'abigisha basigaye basigura mu Kirundi. Libera ntibashira kandi avugira umuhari Mape Burundi Buhire.
Mu 2021 hariho abahinga mu gihugu cya Burkina Faso baje mu Burundi bararaba ingene iyo reforme yatunganijwe n'icyo yashyitseko. UNICEF akaba ari yatanze amahera gukora ico cigwa, ariko ivyegeranyo vyavuyemwo naho leta yari yavyemeje na UNICEF vyaraciye binyegezwa ntivyashirwa habona kuko raporo yarerekana neza yuko ishuri shingiro ecole fondamentale itashitse kuvyo yifuza mbere ko yasubije inyuma ubumenyi bw'abanyeshuri. Mu 2022 harabaye inama rukokoma mu gisata c'indero hanyuma haratangwa ivyumviro vyiza bitari bikeyi ariko ivyo vyumviro gushikuno munsi ntibyigeze bishikwa mu ngiro nihuko bo bayaza amasekera cicaro ikindi caranze imyaka iniheze nuko igisata c'indero cagiye cane gose mu vya politiki gushika naho abana babuzwa kuja gukora ibibazo aha nshatse kuvuga ibibazo byungurujwe byo bari ku munsi wa gatanu ariko byungurujwe ku munsi wa gatandatu muri zone Kigwena kubera urugendo rw'urongoye umugambi CNDD iburunga azogira ku munsi wa gatanu murumva neza yuko ibya politiki byagiye cyane mu gisata c'indero ivyo navyo bigatuma akanovera abantu batumwanya nakakanovera kivyigwa kagabanuka hanyuma ikindi kibabaje cyane gose nuko abana bafite imyaka 10 bazi gusoma no gutahura ibyo basomye ari bake cyane ni 4%, 96% ntibashobora gusoma ngo bongere batahure ibyo basomye. Ivyo rero bikaba biri mu byegeranyo bya Banque Mondiale na UNESCO kandi ibyo bikaba ari byavugwa cyane muri uwo mwaka wa 2024. Ivyo rero bigaca bisigura igituma abana badura ari benshi abandi bagaheba amashure no kubita yuko muri ecofondamenta bice 56% baraheba amashure 17% muri postfondamenta. Mu byerekeye amashuri ya kaminuza naho ihindugwa bita BMD ntiryatahuwe neza na n'indongozi z'amashuri ya kaminuza mu Burundi hamwe n'abarimu tutibagiye abanyeshure. Ivyo rero bigaca bituma akanovera n'ubumenyi bugabanuka ku munsi ku munsi. Ikibabaje cyane ni ubumenyi abanyeshure bafite mu rurimi rw'Igifaransa ari ibintu biteye agahinda gushika naho abarimu basiga bigisha cyangwa bagasigura ivyigwa mu Kirundi.
Urunani rw'imenyesha makuru radio Inzamba hagateka kawe radio Republika Fikene ijwi ry'abanyagihugu hamwe n'imbonesha kuri Renaissance wahaye ijambo abafise icyo baterera mu bisata by'igihugu bibangamiwe cyane. Intwaro ya Evariste Ndayishimiye nta kintu gishasha yigeze izana mu gisata cya politike ahubwo ibintu bitera byunyuka kugira hasigare hakora umugambi uri ku butegetsi wonyine CNDD FDD igasigurwa n'umugambi Kodebu umwe mu migambi ikorera mu Burundi. Kefani ibizi arongoye uwo mugambi havuga ko kuva Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi yari yatanze icyizere biciye mu manama yagirishije abarongoye imigambi ariko icyo cyizere cyamaze umwanya urumera umara. Uwo arongoye umugambi Kodebu akavuga ko hariho ibyaganiriwe byinshi bitigeze bishyirwa mu ngiro hamwe n'itegeko ryashyizweho rikumira iyindi migambi mu matora Burundi bwemirije. Kefani ibizi arongoye umugambi Kodebu
mu byerekeye politike ikiringo cy'umukwihugu Evariste Ndayishimiye cyari cyatanguye kirimo icyizere cyinshi kuko yarashoboye kubonana n'abarongoye imigambwe inshuro zibiri zose aho mbere bari bumvikanye yuko bokwegeranya interano bashobora gushikiriza zoshobora guteza imbere igihugu. Ikindi cyari kigaragaje ni uko ibikorwa by'ugwaruka bw'imigambwe imwe imwe wasanga bitoteza abandi byase bizagabanutse cyane reka mbere indirimbo n'amajambo atyoza mu yindi migambwe nabyo nyene biragabanuka ku rugero rushimishije ariko ibintu byagiye birasura inyuma bukebuke. Ubwa mbere nuko icyo gikorwa cyo gutanga ibyumviro cyakozwe n'imigambwe itandukanye kugira ngo kirenze kinashikira mu kw'igihugu byabaye ibintu bitoroshe kandi nta na kimwe kitwereka yuko byigeze bikorerwa ko byatekanijwe yuko ibiro by'umukw'igihugu duhura kugira ngo tusigurirane ibyo twe twakoze ariko icyo kwa nticabaye byerekana yuko icyo kwa twakoze ata gaciro bagihaye. Ikindi twabonye nuko bya bindi by'amajambo atyoza abandi n'ibikorwa by'ugwaruka rw'imigambwe itoteza abandi byagiye birasubira. Ibintu rero biza kunyuka ari uko hagiyeho itegeko rigenga amatora itegeko rikumira imigambwe itari mu nzego turavye amafaranga basavye nk'amakosyo bisaba kunyugwa nuko hagiye kujaho seni bigaragara yuko igizwe n'umugambwe umwe ivyo vyatwetse ko ta mugambwe gutegura amatora ari mu muco biriko bategurwa ivyunyugwa kandi nuko hagiye kubaho ibikorwa byo gusambura imigambwe nk'ivyashitse muri senera aho vyagaragaye yuko inzego za leta zabigizemo uruhara rukomeye eka mbere n'ibintu byo kuburagiza abanyepolitiki atavuga rumwe n'uri ku butegetsi navyo nyene vyagiye bibonekeza amajambo make rero aho tugeze uyu munsi nta kintu gishasha cabaye tugeranje n'izahora biba mu vyerekeye ibya politike muri manda zikurikira ahubwo mbere twe dufise amakenga ko ibintu bishobora kuba bibi cane kuko bigaragara yuko ariho intumbero yuko twosigarana hafi umugambwe umwe
ejwe n'irya Stephane Bizano ngo umugambwe Kodebo amakuru y'urunane rw'ibimenyesha makuru arabandanya mu gisata cagateka kazi na muntu igisata cagateka kazi na muntu abantu barenga 120 nibo bamaze guharugwa n'ishirahamwe Fokode ko babuzwe irengero mu myaka iniheze Evariste Ndayishimiye aramutswa Uburundi bishikirizwa na Pacifique Nahazwe arongoye ishirahamwe Fokode akaba yanatanguje isekeza ndondeza uyo kandi aharanira agateka kazi na muntu akaba avuga ko bakwikiranira hafi abanyagihugu banyuruzwa n'abantu bari mu nzego mu nyuma bakabugwa irengero icaha mbere kuva mu mwaka w'2018 giharugwa mu byaha by'agahomera bunwa akavuga kandi ko president Ndayishimiye akigera ku butegetsi yasa n'ubuje atumbereye guhagarika ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu ryari ryibonekeje na cyane cyane ku butegetsi bwo yasubiriye Petero Nkurunziza ariko biraheza bimara umwanya urumara tutegeye umpi Pacifique nene nahazwe
mu mezi atatu ya mbere y'ubutegetsi bwiwe twarabonye impinduka yari itanguye kuboneka abantu baribuka imbonera kure zibuzwa gusubira gukora ya myimenyerezo y'igisirikare zibuzwa kubandanya zikora bimwe by'amarondo yo mu ijoro muri ndondeza twatanguye kubona ibitigiri by'abanyuruzwa bikoroka cyane mbere byasa n'ivyahagaze ariko guhera mu kwezi kw'icyenda muri 2020 niho twabona ibyo kunyubuza abantu bisubiye kugaruka mu mezi atatu ya nyuma ya 2020 yonyene twaronse abantu 21 banyurujwe n'urwego bita documentation service na chando hansanyema kandi batigeze basubira kuboneka mu mwaka wa 2021 ho ibara ryaraguye aho haje urwego rushasha runyuruza abantu iperereza rya gisirikare benshi bita G2 muri uwo mwaka gusa turamaze kuronka ibitigiri by'abantu 60 banyurujwe n'iperereza ry'igisirikare uwo mwaka twaraheje turabishyira habona tumaze kubivuga mu mpera z'umwaka bica birahagarara mbere n'umukuru w'iperereza rya gisirikare yari Colonel Ernest Musaba arakugwa mu mabanga muri 2022 twabonye impinduka ikomeye ibitigiri by'abanyuruzwa birakoroka cyane twebwe muri ndondeza dufise abantu 4 gusa banyurujwe uwo mwaka kandi banyuruzwa na Service National de Renseignement muri 2023 twabonye bya bitigiri bitanguye gusubira kuduga turonka abantu bashika 10 banyurujwe na Service National de Renseignement uyu mwaka wa 2024 niho twasubiye kubona ibintu biteye ubwoba aho mu kiringo cy'amezi 5 gusa atangura uyu mwaka twaharuye abantu bashika 30 banyurujwe n'urwego rwa Service National de Renseignement muri abo 30 21 gushika ubu ntibaraboneka irengero ryabo 9 nibo bahavuye basubira kuboneka haciye iminsi bari bafungiwe mu busho bwa Service National de Renseignement kandi bari batwawe nk'abanyurujwe imiryango itigeze imenyeshwa abo bantu iyo bari bari
Pacifique Nahazwe akamenyesha ko mu banyuruzwa cyane cyane abatari bake bakugwa mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kubw'uwo ahanira yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu umurindi inyuruzwa ry'abantu ririko muri kino gihe ukaba uteye ubwoba n'agahinda bigashobora no kunyuka mu bihe by'imizi by'amatora n'ubunyene dutega amatwi Pacifique Nahazwe arongoye ishirahamwe Fokode
ngaha icyo twabonye nuko hariho intara zibangamiwe kurusha izindi intara yabubanza cyane cyane komine Gihanga cibitoke cyane cyane komine Mabayi igisagara cya Bujumbura hamwe n'izindi ntara zimwe zimwe abanyuruzwa dusanga ahanini ari abanywanyi ba MSD ba CNR bayoboka Gatongwasa abo bose ugasanga kenshi bariko bagirizwa ngo barakorana n'umuhari Red Tabara harabonekamo na bamwe mu mbonera kure nabo nyine banyuruzwa inzego ziriko zirabikora cyane muri kino gihe hakaboneka service national de renseignement ifatanije n'imbonera kure hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro mu gihugu icyo twovuga uyu munsi nuko dutewa makenga gose n'ibyo tubona uyu mwaka narijya hasigaye umwaka umwe ngo twinjire mu matora umurindi wo kunyuruza abantu ubandanije uko tubona watanguye muri uyu mwaka uzorangira ibitigiri biteye ubwoba gose mu mwaka uza naho tugatinya ko hoho bizoca biba umurengera ikindi novuga twabonye nuko uko ubutegetsi bwa Nkurunziza bwigenza muri ivyo bintu ariko n'ubwa ndayishimiye bwigenza nta muntu numwe wo munze muri zo nzego zinyuruza abantu arigera hanwa yagirizwa ko yanyuruje abantu bakabugwa irengero ryabo bwa butungane bwari bwavuzwe kwa guhana kwari kwavuzwe ntivyigeze bikogwa gushika uyu munsi byabaye amasigara cyicara
kubaje bereye no kurwanya ibiturire ntivyigeze bishigikirwa bigaragara muri iyi myaka ine iheze ibyo byatumye abanyuruza amatungo ya leta babandanya amafaranga mva makungu arabura ibyankenerwa byose biraduga ku rugero rwo hejuru ubu ni umwihwezo wa Faustino Ndikumana hari ubwo ishyirahamwe Kaseme ku rwego rw'igihugu ku bwiwe leta ngo yari ikwiye kwiyumvira ku iterambere ryiza ry'igihugu umugambi w'iterambere wo muri 2040-2060 ukava mu majambo yabona ukaza uhindura iby'igihugu gihitiyemo kurikira Faustino Ndikumana arongo ishyirahamwe Kaseme
ibintu bambere barabira ko nkaha mu rugo by'iwacu urati mbega reserve de change bifashe gute amadovize ari mu bikorwa by'igihugu urabona yaragabanutse cyane twari nko ku meza abiri icyo gihe ubutugeze mu kwezi munsi y'ukwezi rimwe rimwe mu ndwi zitatu ugiye kuri stoke karibira urabona nubwo stoke itari nimba urabona ibya karibira byagiye biba ndansi birasubira inyuma cyane none bisa n'ibiko birahagarika ubuzima bw'abarundi rwacusheraho n'ibiciro bya inflation ibi by'agashomeri mu gwaruka ibi bya usanga abantu ruguru naho nyene kuri atama projet menshi hari bahejeje kurima usanga bari mu cyo bita sous-emploi bidana za bya nkenerwa byinshi binyobwe bya bararuda badana za bararuda menshi barugaye ibyo bintu byose bya nkenerwa urumva bica bitangura kuba ikibazo waje mu byama infrastructure ibikorwa remezo amazi amatara yo niyo n'ufite groupe électrogène usanga yabuze igitoro ibya interinete aya mabarabara kuri ibintu birema biri kubisa n'ibitifata neza ahubwo hatuza gufatwa ingamba amashyirahamwe ya leta menshi reka arahumba wazasusumo izabona tere zarigize zo usanga ziriko ziragoyagoya iby'amaentreprise y'ibikoro twabona kubwira ati kubera ibyo muyaga nkuba dukora 50% y'umwanya zibaca bagira sous-production ugacusanga n'ikibazo ni habwo bwa mbere nk'ishyirahamwe Brarudi muzi ngene ryari ryifashe ritubara rikorera ahubwo narigira ibibazo mu bijanye n'ubutunzi ibyo rero byose niko biva ku biva kuri bya giturire n'intwari bereye bitagwanijwe bikwiye nubwo leta yajivuga yuko igira ihagararira icyo kibazo cy'intwari bereye no kurwanya ibiturire ariko urabona yuko bitakozwe kabisa uko byategereza gukorwa ni nacyo gituma turi muri izi ngorane kuko icyo gitegereje cyo kiratuma amatungo y'igihugu asesagurwa anyuruzwa icyo kiriko kiratuma abantu bahabwa akazi bimwe bya meritokrasi bitahaba ugasanga bakaronka akazi kubera umwana wa mama byo guhungabanya agati y'akazi na muntu kubera kudahana ijyanye n'uko abizi mitahe abafashe Burundi badashobora kutwizera kubera ibyo by'igiturire no kunyuruza amatungo urumva n'imigambi leta iriko irashaka gushyira mu ngiro myinshi ica itatishika kubera abantu bamaze kwaguka bimvira gusabura iby'uburongozi bwiza bukunda igihugu bigasanga byarasubiye inyuma nicyo gituma rero kurwanya igiturire amahoro n'ubusubiza hamwe ibyo byose rero byuza gutuma igihugu gisubira kubogoka
imyaka ine y'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye kandi ngo nta gishasha yazanye mu bijyanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi umwihwezo w'umenyesha amakuru Innocent Muhoozi akaba n'umuyobozi w'imboneshakure Renaissance kubwiwe ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwabandanirije aho bwa nkuru nziza bwagejeje mu kuburagiza no gutera ubwoba abamenyesha makuru aributsa ko hakiri abamenyesha makuru babiri bafunzwe ku mvo zitumvikana mu ntumbero yo kubuza abamenyesha makuru gukora neza umwuga wabo. Innocent Muhoozi arongoye imbonesha kure Renaissance.
Kwabaye ukubandanya ibyari ku ntwaro ya Nkurunziza mu kuvuga kubuza bimwe biboneka abamenyeshamakuru ibimenyeshamakuru gukora umwuga wabo mu mwidegembyo ibyari byugawe kuri president Nkurunziza ibyitwa ko byuguruwe bihagaze ku izosi na CNC n'abandi bayobozi bose iperereza igipolisi reka mbere n'abarongoye amadministration ruguru mu gihe umunyamamenyeshamakuru agiye gukora akazi kiwe baba bari ku mugongo wiwe baba bari kumuburabuza abapolisi ejo bundi batse kunyuruza umumenyeshamakuru wo muri kimenyeshamakuru iwacu ibimenyeshamakuru bibiri mu byari byaturiwe bikugarwa kuri Nkurunziza n'ubu biricari uko abishe Nkizabahizi Christophe umutambukanyi wiwe utwana dutatu babasanze muhira mu nzi wabo bakabikira imbere y'umuryango w'abasohoye n'ubu nta nkurikizi yabaye kandi bizwi neza abariko barakorera muri icyo gice icyo gihe abanyuruje Bigirimana Jean ntihanaboneke ibisigarira byiwe nta cyabaye kuri intwaro ya Ndayishimiye abaciriwe imanza zo gufungwa bagaherayo abamenyeshamakuru bagera indwi nuko nyine abamenyeshamakuru bagera ijana bahunze igihugu nta kintu kimwe cyakozwe kugira bashobore kugaruka cyo kimira abandi barundi benshi bishwe bangajwe banyazwe abafunzwe bitagayo abamenyeshamakuru babandanyije bafungwa kugira bagire kwitira bwoba Floriane nuba cyafunzwe uyu wundi aheruka gufungwa nawo umukenyezi Menga ubundi bisigaye buri bwabaye specialiste gufunga abamenyeshamakuru b'abakenyezi CNC nayo iri ngaho kugira nayo nyine ibandanye ibuza abamenyeshamakuru gukora nta sinergi kiba batabanje gutanga ibyo bashaka gukorera ko muri CNC ngo yemeze cyangwa ihakane urumva nta cyahindutse kwabaye kubandanya iterabwoba gukinyiza kugirira nabi umunyeshamakuru wese cyangwa bicuze wese ko adakora uko bifuza ko akora
amakuru yonane rw'umunyeshamakuru arabandanya tubibutse ko ari Radio Inzamba agateka kawe Radio Public Africaine ibyo abanyagihugu hamwe na Television Renaissance rukaba rwahaye ijambo abanyagihugu abaganiriye n'urunani rw'umunyeshamakuru bakabona ko intwaro ya Vasito Ndayishimiye yaranzwe n'ubwicanyi murenze urugero ukunyuruza abantu bakabuga irengero ugusahura abanyagihugu hamwe n'ubutunzi bw'igihugu atacamira ubukene bw'ibintu bya nkenerwa mu gihugu hatibagiwe idutwa ry'ibiciro ku rugero ruteye ubwo banagahinda kubwabo bakavuga ko ugutwara Burundi Evariste Ndayishimiye bisa n'ibyamutaye kuwa amazi kuko atashimye na kimwe yabona boshima ku ntwaro yiwe tega yo mpiri abanyagihugu bagabiriye n'urunani rw'imenyeshamakuru
imyaka ine iheze Ndayishimiye ari ku butegetsi nta kintu na kimwe umuntu yavuga kizima yarangoye kuko twateye tuca inyuma mu buzima bwose bw'igihugu ibiciro byagumye biduka ubuzima buratinda ndetse n'ubwicanyi buriyongera aho ntituvuze aho aguma yitoga ko bamukorera nabi ariko bigaherera kwidoga gusa
ni ukuvuga kuri iyo ntwaro yaranzwe n'idoswa idasanzwe ry'ibiciro ushika ku rugero wa 70% abanyagihugu batagishoboye kurya n'imiburiburi kabiri ku munsi niyo bashoboye kurya rimwe abari ahanama ni intwaro kandi yaranzwe n'ubwicanyi budasanzwe bwo ku rwego rwo hejuru aho abantu babashije kunyuruzwa abandi bakicwa ibyo ni ibintu bigaragara kugeza na n'ubu abantu babandanya kwicwa bakanyuruzwa kandi atacamira bakoma induru ariko nyamukuru w'igihugu cyacu Ndayishimiye ntagire na kimwe abivugako
mbona cyaranze intwaro nuko cyane cyane yabandanije nk'uko intwaro ya Nkurunziza yakaba afite kunyuruza abantu bakabafunga bitajyanye n'amategeko yarabandanije bwicanyi karabandanije kurya ibiturire bimwe bikabije biriyonekeza cyane gusambura imigambwe tuvuga rumwe n'izindi vugati nyine byarakozwe bigira ubwoba bikorwa abatavuga rumwe n'izindi vugati biriyonekeza igahiye hirya no hino mu gihugu abahunze igihugu cyaranze ko bataha kubera aya mabi akagwa mu gihugu gutwara Burundi Ndayishimiye n'umutekano w'amazi muzukuri na kina chuo na hitera ndeshi ugamba yake nchaje kuanga inuaro eke kuangua nukikungira kukumugango likutegezi mugamba sandi despeta wikungira kukutegezi bugose kufahazi kushika hejuru sandi wane kayuko igihugu chatiketo kusangi kwa navosi chana chana hawa mwaika ikini mwijanye nukutunzi igihugu chaswe ni machane mwana yuko tulimu ihevida sandi amafranga ya gachire ya labuze ibitaro birabura ibiciro biguma biduga ku masoko ubuzima bwanasi igitangaje nuko haguma haririmbwa yuko igihugu ari umunezero abantu babayeho neza nta kintu umuntu yovuga cyo gushima mu by'ukuri kuri iyi ntwaro
ni kuri ayo majwi y'abanyagihugu duciye dusozerera ko amakuru n'imenyeshamakuru mwariko mushikirizwa na Radio Nzamba agateka kawe Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu na Television Renaissance amakuru akaba yarashingiye ku ngingo imwe rudendegwa nege imyaka ine iheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi bw'u Burundi akaba kwari ukwihweza hamwe ibyo ba byararanguwe cyangwa ibyo bushima mukaba mwiyumviye ko abanyagihugu ubwabo bafite byinshi banegura kuri iyo ntwaro tufate kano kanya dushimire mwe mwese mwariko muradukurikira abo bose batere kugira no makuru aboneke nk'uku muyumvise mukaba mwariko aya makuru y'urunani rw'amaradiyo Radio Nzamba agateka kawe Radio Publique Africaine na Television Renaissance muyashikirizwa na Bonfils Niyongere bafatikanije na Emmanuel Niyunge ko tuweze hamwe tukaba tubifurije kuranirwa mu byanyu no mu banyu ntibabiye n'abafashije kugira ngo amajwi abashikire atakanenge tuweze hamwe tuti na gahwana.